VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2016 muri studio ya gatanu y'Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Amazi arabura cyane twagomba dusabe nyabo nabagira neza duhereye ku rwego rwo hejuru gushika hasi kuno bo dushikana k'amazi ngabo amazi yuruza arimo ivyondo tuyagura amahera 300 amajyana 4 amazi meza y'icuma arahashika ku majyana 7.
Uyu no munyagihugu wo muri zone Gisenyi ya commune Busoni ntara ya Kirundo mu Burundi avuga ku kibazo c'ubukene bw'amazi. Iyo nkuru co kimwe n'iyindi vuga ku mfashanyo y'imatera zahawe abanyeshuri b'ikiganda mu ntara ya Muramvya n'imiti Kirundi ivugwa ibururi turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu ntara ya Kirundo muri zone ya Gisenyi ya commune Busoni ivugwa mu bukene bw'amazi meza kugira ngo abanyagihugu babeho muri yo commune ya Busoni bikora ku mazi mabiba y'ibiyaga vya Rweru na Cohoha. Ivyinshi kwino nkuru tubibaza umenyesha amakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iruhande y'imvura itagwa neza muri zone Gisenyi ya commune Busoni ikibazo c'ubukene bw'amazi meza kiza gisongera isibe ku buzima bw'abanyagihugu. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gwibikara umwe muyiri muri iyo zone bagereranya akarere babamwo n'ubugaragwa.
Ibi kibazo cy'amazi niyo kiratugora cyane kubera amazi tuyavoma kure. Ndi muri gura 500 ayicyuma 600 maganduguke. Natwe bihabize ikibazo cy'amazi kiratugora cyane sinzi ko mudusubikira imbere.
Murabona aho mwakagendagene ntano mwabonye isoko ry'amazi canke ibombo. Amazi arabura cyane twagomba dusabe nyabo nabagira neza duhereye ku rwego rwo hejuru gushika hasi kuno bo dushikana k'amazi ngaho ku bidimwe tuyigura amahera. Amazi yuruza arimo ivyondo tuyagura amahera 300 amajana 4. Amazi meza y'icuma harahashika ku majana 7 naho nyene bayakuye mu gatare. Ngaha ni nko mu butayo cyane cyane nko muri Sahara kumva zuko nta amazi ahari nta mvura igwaho ubuzima burakomeye cyane gose.
Hari nabikora ku biziba by'imvura iyo yaguye abakoresha ibyo biziba canke amazi y'ibiyaga bavuga ko ingwara zibakarira.
Amazi y'ugweru ari hafi nko ku birometero bishika 50 kugira ngo uzoshikira ugweru. Ayo mazi rero amenekamo nakagera kaza gaturutse mu Rwanda iyo kure kakisuka mu bigaca bitukura bigasa n'ibiziba kaza mu bikoko byapfiriyemwo bikaza ibinyamuroba hanyuma twayavoma twayakoresha abantu benshi baca bama ku misego kugira ngo rero uronke n'uburyo bwo kuyivuza bigaca bikugora. Abanyagihugu bararembye barapfura upfurubi kubera ikibazo cy'amazi niyo tuyarose tukaronka y'imvura nyene nk'uko bagenzi banje babivuza aha baca batege ibiziba mu ibarabara bagabandi bakimba ibinogo bagaca bavoma ibiziba.
Abanyagihugu bavuga ko isuku ryo ku mubiri bigishwa n'abategetsi ridashoboka mu gihe batagira amazi meza.
Abategetsi bamabaje buri gihe cyose ngo nimugire isuku nimugire ibi ngo ibintu ngo byo kwiyoza ngo mukaryama mwiyogije nta amazi nta isuku ahagaze ku mazi riba isuku rimeze gute.
Kubera ubukene bw'amazi muri iyo zone hari abaciye bagira umwuga kuvoma. Abakora ako kazi bavuga ko amazi bayazimba ko kubera abavuna.
Genda tuhaje nda ibirometero 3 aho tuvoma kugenda no kugaruka bifatira ibirometero 6 ayicyuma rero niyo cyadufata ku birometero 5
amazi nga tuyakura kure ku birometero 2 kuva ku ruzi
muyakura mu ruzi rero
cyo
amazi meza ngaha muyakura
aho bitibunyaye kugenda byonyene ni birometero 8 no kugaruka nyene urumva n'iminde birometero 8 nyene
nico gitomo cyo muyazimba
eh niyo gitaye no cyatu yazimba gukore bya kadogo umuntu asunikisha.
Umukuru wa gacimbiri ka muhuzu ku mutumba wa Gwibikara aremeza ko ikibazo cy'amazi gihanze abarongoye
nkuko abo banyagihugu bariko barabivuga ntibakubesha n'igihuri. Amazi ino aragoye gose ko amazi y'uruzi tuvoma ni mabi arimo indwara arimo ibintu byinshi ariko kubera atakundi kuntu tubyira turemera tukayavoma uko nta bundi buryo twebwe dufise bwo kuronka ayandi mazi kiretse twitatse nyene abakuru bakaza bakareba bakadushikira imbere kaza bakaduha amazi meza nayo twebwe ku bwacu nta bundi buryo dufise ukuntu tworeka kuyavoma.
Albert Hatungimana arongoye ishyirahamwe rya komine Busoni rijejwe kubungabunga inyubako z'amazi meza avuga ko ingorane z'amazi ziri kubiri. Ubwa mbere hari abanyagihugu baba ku misozi miremire iri kure y'amasoko.
Ababa mu biyaya bishoboka yuko amazi abashikira agiye yitembagaza sinzi gravitere amazi inyubako zihari turazibungabunga neza abo barashikirwa n'amazi atangorane. Mugabo hari abanyagihugu baba hejuru mu misozi no bakarorero abantu baba hejuru rurira murore kabanga abo bantu kugira ngo baronke amazi barinda kumanuka hasi mu biyaya iyo hari amasoko kugira ngo barunga ayo mazi urumva birabakora.
Ubwa kabiri avuga ko zone ziri mu karere ka Bugesera zifise ikibazo cyo kubura amasoko.
Zone Gatare na zone Gisenyi ni zone ziri muri region climatique region naturelle ya Bugesera. Iyo zone mu byerekeye by'amazi ntigira rusengo nimwe. Kugira ngo rero abo banyagihugu muri zone Gisenyi no muri zone Gatare ubaronse amazi meza utegezwa kubimira amazi mu kuzimu ibyo bita amaforage cyanye amapwi mu kirundi bakunze kuyita ngo ni za rupiga. Izo rupiga rero nazo bararose bagira neza badufasha na komine irafasha kugira ngo zibeho ariko nuko amazi yo yaronse akenshi tugunze gusanga ayo mazi ari mu ivyonyonyo byinshi bita fere maze abene gihugu rero murazi bakunda kwikundira ajya amazi ya rusengo bagacero bandi kugenda ilometero byinshi y'amazi washizemo amahera menshi kuyimba ntibayanywe.
Naho biruko uburongo ishyirahamwe ry'amazi muri komine ya Busoni avuga ko ibiharuro vy'abashikirwa n'amazi meza vyiyongereye. Ivyo vyashobotse nkuko bisigura kubera ishyirahamwe ry'abadag KFW ryabubakiye isoko rya buhasa. Ariko asaba abagira neza kubafasha gusanura amapompo ya gacamihigo na marembo kugira hagire ikindi gice kironka amazi meza. Asaba kandi abagwiza tunga gucuruza ivyuma vyo gusubiriza ivyapfuye ku mazi ava mu binogo kuko ivyuma biyapompa iyo hagize ikibipfa ko bataronka aho bagura ico kubisanura. Mu kirundo mu buraru ku Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze. Tuvaho mu kirundo tuje kwishure gisumbuye rya commune Kiganda y'intara ya Muramvya rifise uburaro ryaronkejwe imfashanyo y'imatera zishika kwijana abazitanze bemeye ko bazotanga n'izindi. Ubukene bw'imatera kuri iryo shure bwamenyekanye kubera inkuru yakozwe n'ino radio yanyijwe rya Amerika. Abarongo iryo shure n'imvukira co kimwe n'abanyeshure bagashimira gose radio ijwi rya Amerika nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Bukeneza Richard ari ngaha aragwaye dusabe Claudine ingo irakoze Eliaza.
Uyu kibuga c'umupira w'amaboko wacishijwe ryisumbo y'ubururo rya komine Kiganda riri mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Umuyobozi w'iryo shure ari kamagara abanyeshure baronkijwe matera ahereye ku bari bazikeneye kurusha abandi. Iri shure rifite abanyeshure bagera ku 141 baryigako amajana 741 bari mu buraro. Muri bo abari bafite matera zikigendeka ntibarenga 120. Uwatanze imfashanyo ni umwigeme wa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Judy Kayere yamenye ingorane ziri kuri iryo shure biciye mu binyamakuru. Muri byo harimo ijwi rya Amerika. Umuyobozi wa Lycée Kiganda ashimira umwigeme cyo kimwe n'ijwi rya Amerika ryabimugejejeho Christophe Nemeyiman.
Nukuri twewe turafite akanyamuneza ntangere kuri iyi mfashanyo duhejeje kuronka iyo umugira neza Judy Kayere biciye kuri radio y'Amerika. Ibikorwa bashoboye kudukorera ni bikorwa binini ya cyane gose. Kuraho ni umunyeshuri ntiyaratuzi naswe ntitwari tumuzi mugabo kubera ijwi ryashitse kure diciye kwamenyesha makuru ryaramushikiriye murana ko bafotoye bakerekana ubuzima bw'abanyeshuri ngene bumeze ngaha bakamwereka mu buryo abanyeshuri bararamwo utwo duce tw'utumatera. Naco gituma rero turyohewe cyane gose twaje nahora ndagiyumviza ariko ubuhoho birampaye nakandi karusho kaniniya kubandanya ndayikwirikirana kuko murabona yuko baduhaye badukoreye igikorwa kininiya cyane gose.
Umuvyeyi uwo mwige amasanzu ari imvukira ya komine Kiganda nabavuga ko ari iteka ku muryango wiwe. Bonaventure Harayimana nabo nyashimira abamenyesha makuru bashikanye ijwi kure.
Nakanyamuneza mu muryango, nakanyamuneza kubona umwana aciga n'umutima yakoranye. Jewe kuva mu bwana bwiwe yaguma ambwira ati iyo mbonye umuntu abuze ikintu birambabatsa intambwe ayiteyite ku muryango ayiteyite kani komine ya Kiganda. Iri kigira kabiri no gushimira abamenyesha makuru ijwi ryashitse kure rirumvikwa. Abamenyesha makuru barakoze uko bashobora kugira ngo igikorwa ishe kuri intambwe y'uno munsi.
Mubari baje kwifatikanya n'abavyeyi b'uwo mwigeme harimo umuhanuzi wo mu rozi cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Tarsis Nkeza Bahizi yaje nk'imvukira yarigeze kuba mbere umushikiranganji ukumenyesha makuru asanga imenyesha makuru ifite uruhara mu iterambere
iki kintu uyu mwana umwigeme akiri muto cyane akoze nakarorero kerekana yuko hari abantu bagenzwa n'urukundo nakarorero kuri barumuna wiwe kuri bakuru biwe kambere nakarorero kuri twese abanyakiganda ibimenyesha makuru abamenyesha makuru bafite uruhara runini muheje kubikora kuko ibi bintu byavuye kuri wowe nyine uri kurambaza niyo bavuze mwiju rya Amerika vuga ingene wabonye ngaha hariho ubukene bw'imatera uwo mwana aravyumva byumvira muri Amerika hanyuma araheza araba abo biri kumwe abarundi araba abanyamerika barakoranya uburyo none raba imatera zirashitse abana buca baryama neza ivyo rero mwebwe abamenyesha makuru mwabigizemo uruhara mwabaye abahuza mwahujije abari ngahe Burundi n'abari hanze nashaka sae muzobandanye muri umbero imuvuge ibigenda nabi gusa
abanyeshure baronkejwe imatera n'abakanyamuneza kari kose Janette Nduwimana ni wabaserukira
nuko ri twavuga yuko iyo ntererano yaje hageze kuko abanyeshure twari tubinyotewe cyane ndetse turavye nkaho twarara byatuma bamwe babyuka kumbure batameze neza bigatuma tudakurikirana ibyigwa neza navuga yuko umuntu yadufashije akaduha ivyo bikoresho yaje hageze ijwi rya Amerika ndarikengurukiye cyane ndetse natwe turarikunda cyane niyo dukoraniye hamwe nta yindi radio duha amakuru turayikunda cyane yatabayo kumbure uwo muntu narigatari hafi irabandanya itanga amakuru igikorwa cyiza cyane
uwaserukiye komite y'abavyeyi nawe yasabye kumwigeme Judy Kayere yeganije uburyo yobera abandi akarorero
iyo tubera urumuri akatubera itara kubandi bose kumbure n'uwunda afise aho yigejeje ya waciye ngaha canke ukunda ugwaruka afatire ko akarorero kumbure ojidikayer sinebaza uko atunze cyane kubijanye n'uburyo ariko mugabo hari ubutunzi tumubonye ko asumbije abandi ubutunzi bw'umutima w'impuhwe
ishure gisumbuye cy'uburaro rya komine Kiganda cyubatswe imbere y'uko Burundi bwikukira hari mu mwaka w'1950 rikaba ari mu mashuri amenyesha cyane mu gihugu cy'u Burundi naho imfashanyo y'imatera yatanzwe hacyakenewe izindi zirenga 400 kugira ngo abanyeshuri baryame neza eroje uri ka neza Kiganda ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nainayo yabwiye mu ntango zano makuru mu ntara ya Bururi hari umupatira avuze imiti kirundi ahurumbirwa n'abagwayi ku mwaka abagwayi barenga 3,500 baraza kwivuza iwe Fidelite Ishatse yavuganye n'abahivuriza adutegurira ino nkuru
Ivuyo ryo umupatira muri komine ya Bururi ahitwa Ibuta kuri metero y'umusi ya 10 uva ku mugomo ku ntara ya Bururi ibyo bitaro bivurirwamwo Indwara zitandukanye nizigiye imazi yo done n'umwe wakozi baho.
Ndahimita abantu bagwaye.
Nk'abantu bagwaye ngaha mukunda guhimita aba bagwaye ngo wazimeze gute?
Ya, ibintu by'inyamubiri, asima na diabete, ibintu ngwara y'igitego.
Ni nk'aho bitara abantu bangahe?
Ah, hari benshi bashika 30.
Mu bagwaye baza kwitura uwo mupatiri harimo bivuza bataha n'abaguma mu bitaro. Abo twasanze mu bitaro harimo bava mu ntara zihanurubibe na Bururi. Uyu mukenyezi yaje ava mu ntara ya Makamba. Kwa muganga bamaze kubura indwara mutanciwe wagwaye yaciye ahitamwo kumuzana kuri ibyo bitaro byo mupatiri avuze imiti kama
yafashwe avuga amajambo adatumbereye bikimufata rero twibaza ko ari malaria njenje ndamutwara ku bitaro by'Inyanza Lake amara yindwi twibaza rero ko ari malaria iramera nk'ikize turamutaha asubiye muhera casubira gufatwa casubira avuga y'amajambo ataroranye avuga ibintu nyine by'umuntu agwaye mu
Uyu mugabo nawe agwaje umwana wiwe numusore w'umuyabaga tukamusanze aboshe amaguru n'amaboko. Tumubajije igitumye uyu mwana we waboshe, yatubwiye ko babikora kugira ngo agume hamwe ku bwase w'uyu muhungu. Bamukuye mu rutana bamuzani bururi
yafatiwe mu mutwe, mbona nyene atangwe kugenda nyene amera nkuta tomoye mu mutwe, nkabona mengo n'umuntu ari karaceza cheza umuziki bukebuke, cyane mutwara kumupimisha kwa muganga ati nta marari. Hanyuma baraza kumusengera ngo mbona ibintu biguma bipanda atagihinduka, cyatangura kubomagura inzu imyango. Hanyuma
ibyo bitaro by'umupatiri avuze imiti kama bimenyekana kubera ko bavyivurijemwo bagenda babibwirana chanke bakabira karero abandi. Kubona iyo miti kama itangwa n'umupatiri bituma abatari bake bamwitura kwera ko kubgabo atandukanye n'abafumu.
Yo mama ni numukirizo ngira ngo emwe umugwi ivyo bafumu nyene yafite atije kwa patiri kubera avuze umuti w'ikirundi kandi ari umupatiri. Ihumbore haragahengwe kuboneka umufumu hari nakubwira ati naka niwe yamuroze akakubwira ati wewe tubana aturazi wakugiriye nabe ati nujya nyene muhani rubibe kandi atariwe. Muga patiri nawe nibaza ko byatavyagira.
Satumye tujanga kwa patiri twe turabantu b'Imana twumva ko ari umuntu w'Imana tugabapfumujwe ntitwabisatse. Twasatse wote gukorana n'umupatiri ariwe umubyeyi wacu.
Kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2014 ibyo twakuye kuri ibyo bitaro byerekana ko abantu barenga 1,500 bamaze kwivuriza kuri ibyo bitaro. Ku bitaro byo umupatiri ibuta twahakuye gusa ibiharo by'abaje kwivuza yamara nta biharuro vy'abakize twaronkejwe. Patiri Mvukiye Leopold ni nivyo bitaro yatumeheje ko aronka bamwitura yemera ko batigira bagaruka kumubwira ko bakize, naho biri uko yizeye ko imitatanga ibagira kamaro.
Aha rero nicyo ntarayobora kuko abagaruka kutubwira ko bakize ntidukunda ku kugaba ijosije bimene umutwe bimene umutwe kuko cyo ngumba ndaba abantu ko bwene baze ugasanga ingwara bavuga nka zazindi chamenye muti ndabaha ukubigenda biratera igitigiri kiduga bivuga yuko babibarirana abantu batije nakiriye kwa naga 80% biragenda neza.
Patire Pomvokie amaze imyaka 26 avuza abantu imiti kama ariyo benshi bita imiti y'ikirundi. Niragiye akuye umujyango wiwe ricajyuhirirwa n'ivyigo by'ubushakashatsi yize muri kaminuza yo Burundi ku mugwa mukuru w'intara bururi Fidelite Shatse juje Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse. Haraheza amezi ashika 18 impunzi z'abarundi zitanguye guhungira mu bihugu bitandukanye harimo igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ubuzima bwo mu buhungiro n'ubuzima butoroshe. Mu makuru y'ijwi ry'Amerika ryagiye rirabashikiriza, twarabashikirije bimwe mu bibazo bihanze abarundi bahungiye mu makambi nka Mahama mu buseruko bw'u Rwanda. Haravuzwe kandi ibibazo by'uko izo mpunzi z'abarundi zishobora kwimurirwa mu bindi bihugu. Mu kiganiro muri Sanga cavuze uno munsi, mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye na Terence Ntayiraja, umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu Burundi. Yavuganye kandi n'umwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Buganda yitwa Sylvestre Musabarakiza. Dutangure twumvirize Terence Ntayiraja atangura avuga ko guhunga bivuna.
Guhunga ntibiryoshe, birabishe kuko nayo turiko turavugana n'abayimpunzi mbere naciye ubwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko Imana yarafashe ndahava natahuka mu gihugu cy'amavukiro. Hanyuma rero nk'uko ubivuze nakurikiranye mwavuze iby'ubuzima bwa bene wacu bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, eka saha gusa muri Tanzania barahari ko atari bwiza. Nibyo, harya ubuzima bw'impunzi bwamari bubi kandi bubishe kandi ntibiryoshe kwita impunzi kuko hari uburenganzira utaronka. Burya mbere naho woronka amafaranga n'ibindi byose ubuzima bakwiye. Abafaransa bacimwe ari mu gisasa ngo l'argent ne fait pas le bonheur, ni ukuvuga ko ushobora kuronka ibyo tuvuga ntibiguha umunezero utisanzura utari iwawe. Leta rero ntako itari kwirakora nk'uko mwabivuze mu kiganiro ko ari ingingo iherutse gufatwa. Nagomba kubisaba ko leta y'u Rwanda yafashe atari shasha hari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyine, ari naho mbere yavuga yuko igiye gukura abarundi b'impunzi bari mu gihugu cyayo ngo baje mu kindi gihugu. Guhera icyo gihe nagera benshi yuko leta y'u Burundi ibicije mu bushikiranganji niho hagati n'ishyaka ry'ubundi gihugu yaciye yandikira ishyirahamwe mpuzamahanga UNHCR yuko ryo dufasha kubwira no kuri ngo abene wacu batahuke. Hanyuma nibaza yuko n'u Rwanda kwirukana abantu canke ngo jibe bahuhuriro canke baje ahandi hose nazo nyine nibaza ko harimo n'agateka kabo yuko gashobora kuba gahonyanzwe muri icyo gihe. Ntibaza yuko ahubwo inzira nziza ari uko abo bene wacu abumva n'ukuri bakwiye gutaha bo tahuka tukubaka igihugu kuko ubu turi mu mahoro n'umutekano leta rero igiye kwirabikora ugwari kugwara sohote tubisaba hariho nibindi agomba kubabwira yuko mbere kuba twumvise iyo nkuru twaciye ubushiranganji ne guhera ku munsi weje warenganye wasabye umushikiranganji bigaje n'andi makungu ko ufata ikibazo mu bakanisha bagenzi babo na cyane cyane badufatiye ku byo bavuganye n'umushiki w'iteka yaraje ava mu Rwanda icegera cyurongoye ishamuza ku kugu hasere ajeje gukingira impunzu ico bitara protection internationale y'abantu bahunze yaraje mu Burundi mwarabyumvise kandi yajavuye mu Rwanda ico gihe baragaririye ni na leta y'u Burundi hanyuma bashitse ku kintu cyo kwagiye gushinga umugwi no vuga ko ari gusubira gukoresha wa mugwi hari habasezerano abari hagati mu bisango y'ibihugu bitaniye impunzi ikubwira abantu batahuke wa mugwi nyabutatu kugira ngo nimba ufume usubirwamo ukishigweho neza akugira ngo ugwige neza ingene bene wacu abifuza gutaha botoka mu rumuteka tukabakira kuko twitegiye kubakira kandi atangorane
nkuko mubivuze kugira ngo abarundi bahunze bumve ko bashobora gutahuka bibava ku mutima hari kintu mubona cobeza umutima cobizeza ko ibyo bahunze bitakiriho ko bahungutse botekanirwa
murakoze cyane nagomba kubizeza kwicyo bahunze bitakihari uti kubera iki murabizi yuko igihe bahunga twarakurikiranye ku bigare ku Amerika mwarabahaye ijambo bavuga ko bahunze kiringo cha gatatu muri ukaneje buraho mwaduhuza na bamwe muri bo bavuga ko batazoga ku Burundi ngo Petero Nkurunziza agitwara Burundi ngira mwarabyumvise hari mu kiganiro nk'iki muri isanga mbere duheruka gukorana mwebwe ariko niba zarije abari hakababaro cyane ishavu umuntu bafitanye narabaye impunzi ndabiye umuntu yahunze mu gihugu hari ibibazo iyo amaze gushika kure aguma yibaza yuko ko yasize bimeze ariko bimeze rero nagomba kubahumuriza ingene bimeze murabizi yuko icyo kiringo babwa kitari mu mategeko mwarakurikiye amasentare yose uhereye mu Burundi na sentare ya karere ubu hagira hera meza mu sentare ikwiye kunzira ivuze yuko ibyabaye byose ora gifuze amategeko seratike mu buseruko mwari kwikiranye murumva iri cyambere cyari cyo no kuvuga ariko yibaza yuko umukuru w'igihugu yagiye ku butegetsi amateka atisunzwe nibaza kunyishu y'abasenatari yo mu Burundi y'abamasenatari yo mu karere inyishu yamaze kuboneka iri cyambere cyamaze gutoregwa umuti icakabi ejo hasumba umunsi igihe hari ibyo bibazo abenshi muri bo nago basenda bibutse abanyagihugu benshi batabatozakira n'ahandi benshi bahunze iterabwoba ry'abanyapolitiki basinya guhiganwa bavuga ngo murapfa ngo mugira mwicwe ngo nimuhunge ngo amatora akaba ngo barigiye arigwe ngo kubera icyo kiringo harimo ababivuga abakokeza muri abo n'abanyene bagiye hanyuma rero nkavuga nti ni kuri kw'Imana turabahaye ikaze turifuza yuko bene wacu bohunguka mu Burundi ubu tugomba tube hafi miliyoni 14 z'abarundi nabo n'abantu ibihumbi 15 barakeneye kuza turabakeneye mbere sabo gusa ariho n'abari muri Tanzania erega hariho n'abandi bahezeyo bahindutse abatanzaniya abari 160 bukubera bibazo bashyikira ibihumbi 200 harashobora gutahuka abari 500 n'ubu twizera ko bizoshoboka ubu rero mu kubizeza hariho leta y'u Burundi ibishije mu bushikiranganji bwiho hagati mu gihugu nubwo hamwe nubwo nubereka imibano cyangwa bidakumira bagataka akazi na muntu bariko bategura bifashe kuri ishyaka mpuzamakungu PNUD icyo bita no vuga nti integuro cyangwa cyatiyashya abo bantu bo bazoba bahungutse abo bantu n'abandi mbere bataba bahungutse ariko bari mu ngorane abo bita vulnerable muri Faransa no kuvuga abantu nikora umugambi wa mbere wari watangiye mu 2010 kugeza 2014 uwo warangiye ari na ico gihe hatahutse abarenga 5000 hanyuma wa numero 5 ntawe abaye kubera hari ibibazo kuko ariho n'abantu bahunze ubu rero umugambi mushasha uri kurategurwa uri kuratosorwa kugira ngo tubakereza bene wacu hanyuma zoheze wemegwe
muravuze mu bintu byatumye impunzi zihunga ibihuha iterabwoba ariko hariho n'impunzi zahunze kuko ziciwe ababo canke zigeramiwe ikana bamwe muwo bita imbonera kure ico n'ikibazo gihambaye cyane gose ivyo byavuye mu nzira byose mu kanya gatoyi cyane gose amasegonda 20
cyane nagenda kwishyura kuri ibintu byavuye mu nzira cyane bahunze bari buryo bwinshi hariho abantu bahunze kubera inkuru z'ibibi nawe nagomba kubibuta bagira hari n'abasuma bahunze birirwa bari gamba hari yavuga ati jewe nagiye ntwaye ibinini nibi naho ngira ngo agaruke adashobora kwemera hariho n'abandi bifitiye umugambi wo kujya mu bihugu bindi bya Buraya na cyane cyane bagiye mu gihugu cya Tanzania nk'uko babyivugira abatekeye baragenda kuko bari bamaze gukora bya bibazo babumvise bita interview ngo bagende muri za Amerika igihe rugara ya makambi ya Mutabira kuba twunguvu kugira batahe kuko amahoro ari mu Burundi bahavuye batabishaka babu debati bachari gie.
Nakadwe ni jambo Silvestre Masabura kiza mumaze gihe kitari gito mu buhungiro ikintu mona leta y'u Burundi yokora cyo tuma abarundi bahunze igihugu baba abari mu Rwanda canke muri Tanzania eka no muri Uganda batahuka n'ikihe mushya ntahe Masabura kiza.
Ego jembanga kukubwira icatumye mpunga si sinahunze ku kwico kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu nahungishijwe na mitanga ni mu rutayi twa Kabaka yafashe itongo ryanze ari ha kiwanje tutavukana mu tudasangiye data ararigurisha bagabura amafaranga nicyo cyatumye nza mu Buganda sinahunze ngurundi ariko rero ngo mvuge ikibazo cy'impunzi kuva kera abarundi bagumye bahunga bwo bwa mbere batanguye guhunga kuva kera cyane kintu harahantu cyatumye ubuhunzi bwogumaho utazuhaba birirwa barikore biharusha hariyo dambu ura yuko bo bafite amakosa mu byo bakoze mu Burundi boshura gusaba imbabazi bakabagirira imbabazi hanyuma izo mbabazi koko ari zikwiye ko bagirira imbabazi basebetse bakabivuga bakabaha imbabazi izo mbabazi zitanzwe umuntu agaca yikorera imirimo yiwe mu munezero hanyuma bakumvikana mu butegetsi bagaze barahanahana mu buryo bukwiye.
Silvestre mukanya gatoye cyane rwose akamu katewe n'umushikiranganje umuganda ajejwe impunzi kavuga ko abarundi bahunze kwiye gutahuka amahoro ariko agakwa mu Burundi abarundi bahunye mu Uganda bazokwita bako kama
nibashobora kwita ubutu abo kama twa kwitabye hari ubutungane mu gihugu n'ubutungane mu gihugu buracumbagira ibuhari
yego me icyo kibazo cyo gutungana n'itura kigaruka ko mukanya turasaba umushya ntahite hansagire ico akivuze ko ariko imbere yaho nashaka duhijambo abanywanyi bi radio ijwi rya America Justin mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite kibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'impunzi
yego me cyane cyane turafite icyumviro
yego duga ku ijambo nyarutse
yego kwato mariko marabaza n'ubega leta y'u Burundi cyane undi muntu wese yokore kugira ngo imuntu arundi kirunguke nanumvise umuntu aje kugushangaje n'ore yagatse mu gihugu inyari karatuga yuko ibazo ngo byari bihari bidatumye abantu bavuga ngo byahetse icyo bintu cyo kuvuga yuko atari kubera ko uwo nkuko ariko akugira leta ariko twebwe natwe turabanyagihugu kandi ibiba turabibona icyo kintu uwo muntu arimo uvuga aravuze cyeke ubutungane by'ukuri ubutungane ngaha mu kino gihugu cyatagonye ariko ubutumwa umuntu ahunga ngeze ko mvuga nti leta y'Uburundi ahubwo nitunganye ubwabiranze ko umutekano mu gihugu igaruka umutekano bigaruka ku mutekano wagarutse nagira abantu bariho baratwa mu biziga bicwa hanyuma igaruka no gutungana hanyuma abantu bone kuguha murakoze
murakoze Justin Lecadehe n'ijambo André Milioneza murasa kibazo murasa cyumvira mu nyarutse
cyumvira nashaka kuvuga ku byerekeye izo mpunzi haheza amezi 18 zihunze bariko umugubizi wa ntuzasha ariko aravuga ko impunzi mu bisanzwe zoshobora gutahuka impunzi biragoye kugira ngo zitahuke kuko icyo zahunze kikihari
ereka rero tuhijambo umushenahe Terence Nahiraja gica avuze ku makenga cyane cyane ashikirijwe na Justin na Andre
murakoze cyane nagomba gushimira abashikije iyumviro n'uburenganzira bw'umwe wese kuko turi muri demokarasi mpereye kuri mugenzanje Masabara Kiza ari mu Buganda ati sinahunze nkuru nziza nibyo hanyuma yavuze ko yahunze ubutungane kandi yavuze ko amaze imyaka myinshi kandi yibuka ibyo yuko atari igihe abarundi bahunga nanjye narabaye impunzi nagira ngo mayeshe ko ibitegirikije y'abandi bahunze mu myaka y'igihumbi kimwe amajyana cyera 1992 n'imyaka y'igihumbi kimwe amajyana 1993 naho ibara ryagoye abasi ba demokarasi bakuye ibara mu Burundi ubu rero nagenda mayeshe y'uko bavuze ngo ibibazo ngo bihari ntibyaheze ikindi yo hiragika ari Bujumbura arajya akajyama kandi agerewe neza nibaza yuko yoreka gusambaza bene wabo cyangwa bene wacu twese ko nabi wacu bari hanze nababwire ko ari Bujumbura kandi ko abantu nawe azi kuko iyaba atari mu mahoro siho yari kubari nicyo gituma rero hari amahoro n'umutekano ibindi bifite icyumba cya politiki giriwe n'ibisanzwe ubutumwa bwacu ntabuhari ubutungane bamenye baza barabutegeka batanguye gukora batangura kuvuga ko atabuhari ubutungane burahari ariko rero aha ndabahagaruka abacamanza abamarayika abacamanza bashobora kubamo intungane kandi aho si Burundi gusa n'ahandi hose bashobora gushika birashobora gushika mu gahengamo ubutungane nyakuri atagatoki ni ubutungane bw'imana mu ijuru tukiri ku isi
ego mushe na he Silvestre Masabura Kiza inyishu zitanzwe zirabanyuza
inyishu zitanze ntitunyuzwe neza dushobora kuba tunyuzwe neza kuko gituma tutanyuzwe neza ibyo tuvuga birahari ubutungane niburaja ku murongo neza nk'uko bukwiye
Nuko radiju gya Amerika niho dusozere ibiganiro byacu by'uno mwanya turashimiye amenyesha makuru baturukanije no makuru na Innocent Kimenya ashikanye amaju yacu ahiwanyu yakoze na Edigwema yaraduhagarariye muri studio ya gatanu y'ijwi gya Amerika ahi Washington DC mari kumenaje we Diane Nahazwe mutunganigwe mu banyu no mu vyanyu.